Turagusabye uzingurure Bibiliya yawe muri Yobu kigabane cya mbere. Ijambo gutungana akenshi rikoreshwa mu kuvuga gushikama kutanyiganyiga ku bigororotse. Shetani niwe yabaye uwa mbere mu kuva ku gutungana kwiwe. Kandi avuga ko ukorera Imana igihe gusa worohewe, kushikiwe n'ikigeragezo woca uva ku gutungana kwawe. Wa mugabo n'umugore ba mbere Adamu na Eva baremeye ivyo Shetani ababwiye maze barava ku gutungana bari bafise imbere y'Imana. Umwe wese muri twebwe ategerezwa kwishura iki kibazo. Noba nzogumana gutungana kwanje imbere y'Imana naho noba ndiko ndahamwa canke ndi mu ngorane. Nimuze twumvirize ukuntu wa muntu w'umugororotsi Yobu avyifatamwo igihe ashikiwe n'ikintu kitoroshe kigerageza gutungana kwiwe. Kugira ngo badufashe kwihishusho y'ukuntu ibintu byari byifashe, hari amajwi y'ugwigano be n'amajambo vyongewe muri ivyo bisomwa vyo muri Bibiliya. Dutangure gusoma muri Yobu ikigabane cya mbere umurongo wa mbere.
Mu gihugu cha Uzu hari umugabo yitwa Yobu. Uyo mugabo ntiyagira ku mugayo kandi yari umuntu agororotse atinya Imana kandi agaca kuri kibi. Yavyaye abahungu indwi n'abakobwa batatu. Ibitungwa vyiwe vyari ntama ibihumbi indwi n'ingamiya ibihumbi bitatu n'inkigihumbi zifatanijwe ari zibiri zibiri n'indogobwa z'ingoro amajana atanu hamwe n'umugwi munini cyane w'abasuku. Uyo mugabo abuhambaye kuruta abanyabuseruko bose. Abahungu biwe baragenda bagatereka inzimano ku nzu y'umumwe wese ku munsi wiwe, maze bagatumira bashiki babo batatu ngo bajye bongere banwe bari kumwe nabo.
Kazereya, amazimano yamaze gutangura. Urisanze.
Urakoze.
Wasubiye gucererwa Gareya. Imbere yuko wicara, womereze izo nyama be n'uwo muvinyo.
Uzi ni nkuru, nta muntu ndabona munganya kayabago.
Kandi uko iminsi y'amazimano yabibahetuye bose, Yobu yarabatuma kakabeza. Kandi yavyuka kare mu gatondo agashikana ibimaze biturigwa bingana n'igitigiri cyabo bose, kuko Yobu yavuga ati:
hari aho abahungu banjye baba bacumuye bakavuma Imana mu mutima wabo.
Uko niko Yobu yamagira. Nuko umunsi urashika aho abana b'Imana y'ukuri binjira guhagarara imbere ya Yehova, mbere na Shetani yinjira hagati muri bo. Maze Yehova abwira Shetani ati:
uvuye he?
Shetani yishura Yehova ati:
mvuye kunyuragira mu isi no kugendagenda muri yo.
Yehova yongera kubwira Shetani ati:
mbega washize umutima wawe ku musavyi wanje Yobu, ukabona ko atanumwe ameze nkawe mu isi, ko ari umuntu atagira kumugayo kandi agororotse atinya Imana kandi agaca kuri kibi.
Shetani yishura Yehova ati:
ugira ngo Yobu atinyira Imana ubusa? Ubwawe ntiwamukikuje uruzitiro ukarukikuza n'inzu yiwe, be n'ibintu byose afise hirya no hino. Igikorwa cy'amaboko yiwe waragihezagiye, n'ibitungwa vyiwe vyarakwiye mu isi. Mugabo, kugira bihinduke, ndakwinginze utume ukuboko kwawe ukore ku bintu byose afise, urabe ko atakuvuma amaso mu yandi.
Nuko Yehova abwira Shetani ati:
ibintu byose afise biri mu kuboko kwawe, ariko we ubwiwe ntutume ukuboko ngo umugirire nabi.
Shetani aca arasohoka ava imbere ya Yehova. Nuko umunsi urashika aho abahungu biwe n'abakobwa biwe bariko barajya bongera banywa umuvinyo mu nzu ya mwene wabo w'imfura. Maze haza intumwa kuri Yobu ivuga iti:
intunga databuja, sanga zariko zirarima na za ndogobwa z'ingore ziriko zirarisha iruhande yazo. Abasobe y'abaca baraza bagaba igitero barazitwara, abasuku nabo babicisha ubugi bw'inkota. Nije ndokotse jewe jenyine gusa ngo ndabikumenyeshe.
Uyakiri karavuga haza uwundi ati:
Data buja, umuriro w'Imana watyutse uvuye mu majuru, ururumbira muri za ntama no muri babasuku, urabirigata. Ni je ndokotse, je jenyine gusa, ngo ndabikumenyeshe.
Uyakiri karavuga, haza uwundi ati,
Abakarudaya biremye imigwi itatu y'inteko. Basimbira kuri zangamia, barazitwara. Abasuku nabo babikisha ubugi bw'inkota. Ni je ndokotse, jewe jenyine gusa, ngo ndabikumenyeshe.
Uyo wundi akiri karavuga haza n'uwundi ati
ewe data buje abahungu bawe n'abakobwa bawe bariko barya bongera banyuma uvinyu mu nzu ya mwene wawo w'imfura maze haza umuyaga ukomeye uvuye mu karere k'agahinga ukubita imfuruka zine z'inzu ikigwa kuri urwo rwaruka barapfa nije ndokotse jewe jenyine gusa ngo ndabikumenyesha.
Yobaca arahaguruka atanta mu rumwitero wiwe utagira amaboko yimosha umushatsi wo ku mutwe wiwe agwa hasi arunama avuga ati
navuye mu nda ya mama ndi gusa kandi nzosubirayo ndi gusa Yehova ubwiwe niwe yatanze kandi Yehova ubwiwe niwe atwaye izina rya Yehova niribandanye guhezagirwa
muri ivyo byose. Yobu ntiyacumuye canke ngo aherereze ku Mana ikintu na kimwe kitabereye. Hanyuma umunsi urashika aho abana b'Imana y'ukuri binjira guhagarara imbere ya Yehova na Shetani nyine yinjira hagati muri bo guhagarara imbere ya Yehova. Maze Yehova abwira Shetani ati
ariko uvuye he?
Shetani yishura Yehova ati
mvuye kunyuragira mu isi no kugenda genda muri yo.
Yehova yongera kubwira Shetani ati
mbega washize umutima wawe ku musavyi wanje Yobu ukabona ko atanumwe ameze nkawe mu isi ko ari umuntu atagira kumugaya kandi agororotse atinya Imana kandi agaca kuri kibi mbere n'ubu aracyagumije ugutungana kwiwe naho nshurira kuri we ngo ndamurotse atagituma.
Mugabo Shetani yishura Yehova ati
uruko barukabwa urundi kandi ibyo umuntu afise byose yo bitanga kubw'ubuzima bwiwe kugira bihinduke ndakwinginze utume ukuboko kwawe ukore gushika no kwigufa giwe no ku mubiri wiwe urabe ko atakuvuma amaso mu yandi.
Nuko Yehova abwira Shetani ati
nguye ari mu kuboko kwawe ariko wiyubare ku buzima bwiwe.
Shetani acarasohoka ava imbere ya Yehova maze ateza Yobu ibihute bikaze kuva mu bworo bw'ikirenge gushika mu rutwariro. Yobu atora urujo rwo kwikwaraguza kandi yari yicaye mu minyota.
Ndakwinginze umpereze utuzi.
Yo munega wanje ehera bukusigaye umeze.
Vyakabaye kera umugore wiwe amubwira ati
mbega n'ubu uracagumije gutungana kwawe vuma Imana upfe.
Ariko amubwira ati
nawe uvuga nk'umwe mu bagore b'imburabwenge none twakira ibyiza gusa ku Mana y'ukuri ntitwakire n'ibibi nabyo.
Muri ibyo byose Yobu ntiyacumuye n'iminwa yiwe.
Woba wabonye umubabaro Yobu yarimo igihe yumva ibyago byazabirakurikirana. Mu nyuma yarasinzikaje n'indwara isesemye yatumye agira umubabaro yongera arihebura. Yobu yaribwiye yihenda yuko Imana ariyo yari kwiramuteza amagogwa. Nahari uko yaranse gutera akagere Yehova. Natwebwe turashobora guhitamo ingendo y'ugutungana. Naho atari ibyago byose biva kuri Shetani, turashobora kwemera tudakeka ko agerageza gufatira ku ngorane turimwo kugira ngo atume duheba Imana. Woba wabonye yuko Yehova yitwararika cyane Yobu, mbere akavuga bigiranye urukundo yuko ari umuntu atunganye w'umugororotsi be n'uko yari yakomeje gutungana kwiwe. Yehova aritwararika n'ingendo yawe y'ugutungana. Ubu naho turagusabye uzingurure Bibiliya yawe mu gitabo cya Danieli, ikigabane cya gatandatu. Ngaho haravuga uwundi muntu yagumanye ugutungana kwiwe. Uwo muntu araguma ari intahemuka kuri Yehova, nahagwanywa n'intwaro akongera agacigo ubwo gupfa. Niwumvirize inkuru ikora ku mutima iri muri Danieli ikigabane cya gatandatu, umurongo wa mbere gushika ku wa 28.
Dariyo bimubera byiza, maze ashyiraho abakuru 120 b'intara ngo baganze ubwami, bakaba bari kuganza ubwo bwami bwose. Kandi hejuru yabo ashyiraho abategetsi bakuru batatu, Danieli akaba yari umwe muri bo, kugira ngo abo bakuru b'intara baze barabaha amakuru ngo umwami ntahahombere. Nuko Danieli aguma heta abo bategetsi bakuru be n'abakuru b'intara, kuko impemu y'akataraboneka yari muri we, kandi umwami yiyumvira kumushyira hejuru y'ubwo bwami bwose. Icyo gihe nyabategetsi bakuru n'abakuru b'intara baguma barondera kuronka urwitwazo rwo kwagiriza Danieli ku bijyanye n'ubwami, ariko ntibashobora kuronka urwitwazo na rumwe cyangwa ikintu kibi na kimwe, kuko yari umwizigirwa kandi akaba atarwangara cyangwa ikintu kibi na kimwe byabonetse muri we. Aho bagabo bavuga rero bati,
nta rwitwazo na rumwe tuzogenda turonse muri uwo Danieli,
kiretse turinze kururonderera mu itegeko ry'Imana yiwe.
Nuko abo bategetsi bakuru be n'abakuru b'intara binjira ari ikinjaho umwami ari, bamubwira bati,
ewe mwami Dariyo, urakaramba ibihe bitagira urugero.
Abategetsi bakuru bose b'ubwami, abatware be n'abakuru b'intara, abakozi bakuru b'ibwami n'ababuramatari, bagiye inama ngo hashingwe icyagezwe cy'ibwami no kugira ngo hashigweho umuziro, yuko mu kiringo cy'iminsi 30 uwo wese azogica asaba iyindi mana cyangwa ubundi muntu atari wowe ga mwami azoca aterwa mu cyobo cy'intambwe.
None rero ga mwami, nushinga icyagezwe, utere umukono ku rwandiko kugira ngo ntiruze ruhinduke, nk'uko itegeko ry'abamedi n'abaperesi riri, naryo rikaba ridafutwa.
Nuko rero umwami Dariyo ubwiwe atera umukono kuri nyagwandiko na nyamuziro. Ngabo Danieli akimara kumenya ko urwo rwandiko rwatewe ku mukono, aca yinjira mu nzu yiwe, kandi yaza arapfukama gatatu ku munsi, amadirisha y'icyumba kiwe cyo hejuru akaguma yuguruye ku bwiwe arabi Yeruzalemu, akaza arasenga yongera ashikana ishemeza imbere y'Imana yiwe nk'uko yari yahoze abigira imbere yaho. Icyo gihe abo bagabo binjira ari isinzi, basanga Danieli ari karasaba yongera atakamba ngo agire ubutoni imbere y'Imana yiwe.
Ehe nguriya mu idirisha,
ubu muriboneye mwese ko ari kwasenga Imana yiwe arenga ku mateko y'umwami hambaye.
Maze baregera bavugira imbere y'umwami ku vyerekeye wa muziro washigwaho n'umwami bati,
mbega ntihariho umuziro wateye ku mukono yuko mu kiringo cy'iminsi 30 uwo wese azogira icyo asaba iyindi mana cyangwa uwundi muntu atari wowe ga mwami azoca aterwa mu cyobo cy'intambwe.
Umwami arishura ati,
icyo kintu cyarashinzwe neza nk'uko itegeko ry'abamedi n'abaperesi riri, naryo rikaba ridafutwa.
Buno nyene barishura bavugira imbere y'umwami bati,
Danieli uwo mu bagizwe inyagano ba Yuda ntiyakubashe mwami
canke ngo yubahe wa muziro watera ku mukono,
ahubwo asaba gatatu ku munsi.
Umwami rero ngo yumve iryo jambo biramubabaza cyane, yiyumvira Danieli kugira ngo amukize, kandi gushika izuba rirenze aguma arondera ingene yomurokora. Vyakabaye kera ba bagabo binjira ari ikinja aho umwami ari, babwira umwami bati,
ewe mwami, uribuka yuko itegeko ry'abamedi n'abaperesi rivuga yuko umuziro canke icyagezwe gishinzwe n'umwami ubwiwe kidashobora guhindurwa.
Nuko umwami aca atanga itegeko, bazana Danieli bamuterera muri ca cyobo cy'intambwe. Umwami abwira Danieli ati,
Imana yawe wamukorera ubwayo iragukiza,
nuko bazanibuye barishira ku munwa wa nyacobo umwami na wari domaki kidodo akoresheje impeta yewe kidodo be ni impeta y'ikidodo y'abakomakomeye biwe kugira ngo ntiyagere na kimwe gihindugwa ku bijanye na Danieli. Uwo mwanya umwami aja ku kirimba ciwe amara iryo joro yisonzesheje ntihagira ibicuro arangisho bizanwe imbere yiwe n'itiro ryiwe riramuhunga. Amaherezo mu mutwenzi umwami arahaguruka bukeye acaranyaragasa no kuri cacobo c'intambwe. Ashitse hafi ya nyacobo arasemerera n'ijwi ry'umubabaro abwira Danieli. Umwami atangura kuvuga abwira Danieli ati:
yewe Danieli musavyi w'Imana nzima, mbega Imana yawe wamukorera yashoboye kugukiza izo ntambwe.
Buno nyene Danieli avugana n'umwami ati:
ewe mwami, urakaramba gushika ibihe bitagira urugero. Imana yanje yarungitse umumarayika wayo yugara iminwa y'izi ntambwe kandi ntizangiriye nabi, kuko imbere yayo nabonetse ko n'intungane kandi n'imbere yawe mwami nta kibi nakoze.
Maze umwami arahimbagwa cane acategeka ko Danieli aduzwa agakugwa muri ico cobo. Danieli araduzwa kugwa muri ico cobo kandi basanga nta na kimwe yabaye kuko yari yizigiye Imana yiwe. Nuko umwami atanga itegeko bazana ba bagabo bari bareze Danieli bateregwa muri nyacobo c'intambwe n'abana babo n'abagore babo. Bataranashika hasi muri nyacobo intambwe zari zamaze kubifatira zijanjagura n'amagufa yabo yose. Azo mwami Dariyo yandikira ibisata by'abantu byose, imiryango yose y'amahanga n'indimi zose biba mu isi yose ati:
amahoro yanyagwire cyane. Hatanzwe itegeko rivuye imbere yanje yuko mu karere kariko kose kaganzwa n'ubwami bwanje abantu bakwiye kujugumira no gutinya imbere y'Imana ya Danieli, kuko ariyo mana nzima ari nayo yamaho gushika ibihe bitagira urugero, kandi ubwami bwayo ntibuzosenyugwa, n'inganji yayo niy'ibihe bidahera. Irakiza, ikarokora, igakora ibimenyetso n'ibitangaza mu majuru no ku isi, kuko yakijije Danieli ikamukura mu majanja y'intambwe.
Nayo Danieli aratunganirwa mu bwami bwa Dariyo no mu bwami bwa Kuro umuperesi.
Danieli yaragamburukira Imana n'igihe nyene vyatumagiranira matati n'abamugwanya. Uwo bufise umutima rugabo n'ukuyoboka bikenewe kugira ngo urangure umurimo w'Imana naho vyotuma umara igihe kinakuri kurashikirwa n'imibabaro. Cyo kimwe na Danieli, natwebwe nyene turashobora gusenga Yehova tumusaba inkomezi. Yehova yari yumvamwe uwo muntu w'umwizigirwa Danieli. Nkako umumarayika w'Imana yavuze ko Danieli ari umuntu w'umukundwa cyane. Ibikorwa biranga gutungana ukora ku munsi vyo babituma Yehova kubona muri ubwo buryo. Abo bantu bompi bagumanye gutungana duhejeje kwihweza barizigirizuka bimwe bikomeye. Icyo cizigiro kiradufasha guhangana n'ikintu cyari cyo cyose cyogerageza gutungana kwacu. Tuzi yuko ata kintu na kimwe Shetani akora gishobora kutugirira nabi bihe byose. Ugumye uri ntahemuka ku Mana, urashobora kwizigira yuko Yehova azoguha impera kubera ugutungana kwawe uri kumwe na Yobu hamwe na Danieli mu isi nshasha yasezeranye.